Emero Kantine Kanyanasa no wakubise impaga abandi bantu batatu bari bahawe amahirwa amwe yo guhiganirwa kibanza cy'umuhuza w'Abarundi yaronse amajwi 190 kubashinga amateka 120 mu gihe wa mbere muri bo yinanase yegeranije atanu yonyene amaze kwemeza uwajwi rya Amerika yavugishije bamwe mu bakenyezi bo ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega hari inama nkinguza amateka yagiye kumwemeza kumuhingamo bose bavuga ko bishimiye kubona umukenyezi aramutswe ayo mabanga bibaza ko azobaserukirana cyane cyane mu byerekeye gutorana
abakenyezi burya no mu ngo basanzwe ari abahuza rero turiteze yuko umuhuza azoza tubera umuhuza koko ku buryo umukenyezi ananiwe n'urugo adacya turatuzwa nk'uko hamwe hamwe biba nk'uko umenga ntiyavutse muri uwo muryango cyangwa agahabwa akavi kamwe adashoboye no kurimiramo n'ibyo nabo nyene byo mutunga cyangwa ngo bitunga abana ahubwo akagabura mu bandi bantu rero ndikiri mu bintu byinshi twiteze ku mukenyezi kuba umuhuza yatowe uyu munsi
niteka ntangere irenge byose ko n'umukenyezi w'Uburundi kaza abaye
twateza imbere abana b'abakobwa na cyane cyane bazikobeshe bahebera amashuri hagufi zomworohera cyane kuko yarasanzwe abimenyereye abizi nta kizomunanira Imana izomufasha ko yahora imufasha
turiteze ikintu kidasanzwe babona ko mu ngo byama byayangaye
yajejwe amabanga menshi kuva kera bisigura ko azi afise ubumenyi
mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero abo twavuganye basa n'ubwo urwego rw'umuhuza ataco rubabwiye
twebwe twabuze abacu ku 65 ntaco turabona umuhuza atumariye kuko n'ibyacu biri cyari mu kinyago ugiye kubaza bakwita umumenja ugiye kuvuze cyose ngo nibwo nibwa bwo kurumba nta ndijambo dufite twebwe nk'ubugiye ndiko ndarabapare yiwanje nta na kimwe yigeze amarira kuko ibyanje byose ibyo yari kundona ibyo nari kumurondera ko ntiyabishikiye ko rero apare yabandi nka leta n'abandi ko nabambona bahuza abo mu nzego za leta sava mugabo mu bene gihugu ntawe ndabona avuga ati kigenda gihabwe n'umuhuza
je umuhuza ntacyo ndacumva ko bamushiraho twumva kumenga arafise icazofasha mu gihugu nk'amatata ari karaba nk'izinzego za nk'aye abantu barenganya ku matongo leta barenganya cyangwa abanyagutwabo nico narinze ko bamushiriye ariko ntacu mbona kitambuka nacu mva yo kwerekana neza ico bamushiriyeho akagikora atagishoboye bagashiraho uwundi mugabo amushizeho hari muhuza akerekana ubuhuza bahuza bari bo nk'amatata ari mu gihugu nimesha hamase n'amatata ariho mu ngi wacu mu mazoni muravye mu bushoho ibarajyaraguye abantu bararenganya utacamira
urunani rw'abashingwa manza haja burundi basanga atakintu kinini bwo kwitega kumuhuza kubera aba yatanzwe n'umugambo uri ku butegetsi
tari hamwe nyene yikubisa gashi akaza akora nk'ibyo abandi bahora bakora twe tuvuga tuti nta kizuba kidutangaje mugana cyo tuzuba tumwiteze ko kinini
uranezerewe cyane kubona amabanga hambaye nk'ayo ashinga umukenyezi mu gihugu cacu turakeje cyane umupfasoni Laurentine Kanyana tunamwifuriza kuzorangura ayo mabanga mu buryo bwubahiriza izina ry'umukenyezi kandi buzotera iteka ku Burundi n'abamwizeye igikorwa jejwe nticoroshe namba asabwa guhagarara hagati y'abategetsi n'abanyagihugu kugira ngo agateka kabo kubahirizwe amategeko y'igihugu asonerwe abarundi bahumure bamenye ko bafise uwo bitura
Emero Kantine Kanyana abaye umuhuza wa mbere w'igitsina gore yajejwe amabanga atari make mu gihugu harimo gutwara ubushikiranganji bw'ubutungane no kuba umuhanuzi wa president aya mabanga n'ubu akaba yari muri iyo umukenyezi wo mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'Uburundi mu buzima busanzwe yazwi nk'umuntu adahanda bakuru rurimi igihushane na Edouard Nduwimana asubiriye urwego rw'umuhuza w'Abarundi ruriye mu dutegekanywa n'amasezerano ya Arusha mu 2002 yatumye intambara zari zimaze imyaka irenga 10 zihagarara mu gihugu kuva rushingwa nta muntu w'ubwoko bw'abahutu araruramutswa uwa mbere yarurongoye Mohamed Rukara akitabira Imana mu Bubiligi mu mpera z'ihumbi 2019 yari umuganwa w'umuyisilamu mu gihe Edouard Nduwimana n'umupfasoni Kanyana ari abatutsi b'abakirisu umuhuza w'Abarundi atoye gukiringo c'imyaka 6 itisubiriza eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.